Radio Izvedi Amerika. Radio Izvedi Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese mu guteza amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo
afatanyije nange Ernest Ugeziwe
ari kuvuga ngo n'amafaranga ngana gute bashobora gutanga abantu batsinze twibwiye dushaka ni kugira ngo ubutabera bwubahirizwe ikintu cya impunity kirangire.
Uwo ni Egide Nkuranga icyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe Ibuka ryitaho abacitse ku icumu muri jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 avuga ko abacitse ku icumu bakeneye cyane cyane ubutungane. Inteko zidasanzwe zijejwe gukingira leta y'igihugu cya Iran zagirize Arabia Saudite ku bitero z'iterabwoba byagizwe uno munsi wa gatatu ku nyubakwa inama nshingamateka n'ikibanza cashinguwemo Ayatollah Ruhollah Khomeini yahoze ari umutegetsi kizigenza wa Iran.
Naho kuri uyu wa kane wari umuyobozi wa FBI James Comey aratanga ubuhamya imbere ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyize ubutumwa ku rubuga Twitter no munsi kwa gatatu ko agiye kugena Christopher Wray yahoze ari umushyikiriza manza ku rwego rw'igihugu gusubirira James Comey mu mabanga y'umuyobozi w'ibiro FBI.
Naho mu gihugu cya Afurika y'Epfo umunyabanga mukuru w'ishyaka ANC riri ku butegetsi yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka hateganijwe amatora y'ubuyobozi bushya bw'iri shyaka rya ANC.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turayabashikiriza mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inteko zidasanzwe zijejwe gukingira leta y'igihugu cya Iran zagiriza igihugu cya Arabia Saudite ku bitero by'iterabwoba byagizwe uno munsi wa gatatu ku nyubakwa y'inama nshingamateka n'ikibanza cashinguwemo Ayatollah Ruhollah Khomeini yahoze ari umutegetsi kizigenza wa Iran. Zimenyesha ko ivyo bitero bibaye indwi imwe inyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump abonanye n'abategetsi ba Arabia Saudite zivuga ko bashigikiye abagira iterabwoba. Itangazo ryazo rivuga ko kubona leta ya Kiislam yitirira ivyo bitero vyerekana ko Arabia Saudite yagize uruhara muri ivyo bitero bigayitse. Leta ya Kiislam ivuga ko ari yagize ibitero zino munsi wa gatatu vyahitanye abantu 12 abandi 42 barakomereka. Ni rya mbere leta ya Kiislam igizwe n'abayisilamu b'abasuni yemera ko igize ibitero muri Iran igizwe hanini n'abayisilamu b'abashiite. Leta ya Kiislamu yabitangarije mu itororokanizo ry'amakuru ryayo Amak amasaha make y'inyuma y'uko ivyo bitero bitanguye. Batandatu mu bagize ivyo bitero bishwe n'inteko zijeje umutekano za Iran. Ivyo bitero vyatanguye imbere y'isaha zitandatu zo kumutaga igihe abantu batari bake bari bambaye impuzu z'abafasoni biroha mu nyubakwa y'inama nshingamateka bica umwe mu bacungera iyo nyubakwa.
Mu gihugu cya Afurika y'Epfo umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya ANC riri ku butegetsi wiyatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka hateganijwe amatora y'ubuyobozi bushya bw'iri shyaka. Mu kiganiro Gwede Mantashe yagiranye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Johannesburg mu gihugu cya Afurika y'Epfo yasobanuye ko iri shyaka ry'umukambwe Nelson Mandela riri muri gahunda yo gukemura ibibazo bya ruswa n'ubuyobozi bubi. Ibi byagiye bivugwa cyane kuri Perezida Jacob Zuma uzanasoza manda ye mu mwaka w'2019. Zizwi Kondwa umuvugizi w'iri shyaka rya ANC nawe kuri wa gatatu yatangaje ko iri shyaka ngo muri iyi minsi ridakunzwe n'abaturage ba Afurika y'Epfo ngo kubera ibirego bya hato na hato byagiye bivugwa ku bayoboke b'iri shyaka bikangiza izina ry'ishyaka muri rusange. Mu mwaka ushize nibwo hasohotse inyandiko za email zigaragaza umubano wa hafi uri hagati ya Perezida Jacob Zuma n'umuryango w'abaherwe w'abahinde uzwi ku izina ry'abaguptas. Ahangaha rero uyu muryango ukaba warashinjwaga n'abaturage ba Afurika y'Epfo kwivanga mu buyobozi bw'igihugu cyabo no kugira uruhare runini mu byemezo bifatwa na leta iyobowe na Perezida Jacob Zuma.
Kubandanya kubwiza makuru y'ihege no hino twabateguriye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump yashyize ubutumwa ku rubuga Twitter uno munsi wa gatatu ko agiye kugena Christopher Wray yahoze ari umushyikiriza manza ku rwego rw'igihugu gusubirira James Comey mu mabanga y'umuyobozi w'ibiro bijejwe gutohoza ibyaha FBI. Ivyo bibaye umunsi umwe imbere y'uko Comey President Trump yirukanye mu kwezi guheze yishuri ibibazo by'umugwi w'inama nkenguza amateka kugejwe iperereza ritezwe ko komi abazwa kutwigoro twa President Trump tukumutuma ahagarika itohoza kuvyuko nimba harabaye gukorana hagati y'abari bajejwe igikorwa ciwe cyo kwiyamamaza n'abategetsi b'u Burusiya. Christopher Ray yigeze kuyobora igisata cy'ubushikiranganje bujeje ubutungane kijeje ngo gukurikirana inkozi z'ikibi hagati y'umwaka w'2023 n'umwaka w'2025 kuri leta ya President George W. Bush. Muri iki gihe aburanira abagirizwa ibyaha, akora kandi mu biro by'abashingwa manza King and Spalding.
Yes, nkuko wari ukomeje ubivuga Fidele kuri uyu wa kane, nibwo bwa mbere uyu mugabo ndavuga James Comey aragaragara aratanga ubuhamya bwa mbere nyuma y'igihe kigera ku kwezi yirukanywe ku mwanya w'ubuyobozi w'ibiro by'ubugenzacyaha bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI. James Comey araza gutanga ubuhamya imbere y'akanama kwiperereza yatangije, no kuvuga akiri umuyobozi wa FBI. Ni ubuhamya bwibanda ku iperereza yari yarayoboye ku mubano wihariye hagati ya President Donald Trump na President Putin w'u Burusiya. Ubwo buhamya kandi buragaruka ku ruhare rwa leta y'u Burusiya mu kwivanga ku matora ya President aheruka kuba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka ushize. Mbere gato yuko Donald Trump yirukana James Comey, FBI itangaza ko hari hatangijwe iperereza ryimbitse ku ruhare rw'u Burusiya mu kwiba amajwi no gufasha Donald Trump gutsinda Hillary Clinton wari uhanganye nawe mu matora. Kugeza ubu hari ibibazo biri gukomeza kugenda byibazwa n'itangazamakuru bishobora no kuzabazwa cyane James Comey ku munsi w'ejo. Muri ibyo harimo nyine amakuru avugwa ko yaba yarazize kuba yarakoraga iperereza rwihishwa kuri Donald Trump. Iyi ngiyi rero akaba nanone bivugwa kwirukanwa ry'uwari umujyanama mu by'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Michael Flynn, ndetse n'ibindi bitandukanije. Biteganijwe ko James Comey azagera imbere y'aka kanama ka Sena y'Amerika gashinzwe iperereza ku munsi w'ejo ku wa kane saa yine z'igitondo ku isaha hano i Washington DC.
Mubandanye kumviza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Tuze mu karere ka Afurika, igihugu cya Senegal cahamagaye no munsi kuwa gatatu ambasaderi wacu muri Qatar. Abategetsi b'icyo gihugu bamenyesheje ko bifatanije n'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu hamwe n'igihugu cya Misiri byahagaritse imigenderanire na Qatar. Ibyo bihugu byagiza Qatar kwishigikiye iterabwoba. Abategetsi ba leta ya Senegal bavuga ko bariko bakurikirana n'impungenge nyinshi cyane kugena ibintu biriko bigenda mu karere k'ikigobe cy'Abarabu. Batangaza ko bifatanije n'ibihugu bya Arabia Saudite, Emirat Arabi ni Bahrain na Misiri. Ibyo bihugu uko ari bine hamwe na Yemen n'amazinga ya Maldives byahagaritse imigenderanire na Qatar ku munsi wa mbere. Zagize icyo gihugu ko gishigikiye iterabwoba. Igihugu cya Mauritania nacyo nyine cyifatanije n'ivyo bihugu ejo ku munsi wa kabiri mu guhagarika imigenderanire na Qatar.
Tukiri muri ako karere ka Afurika, intumwa za Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kari koherejwe mu karere ka Afurika yo hagati mu cyumweru gishize, ubu ngubu kamaze kugaruka. Kimwe mu bibazo byari byabajyanye kwari ugushakira umuti ikibazo cy'intambara muri Sudani y'Amajyepfo n'icyakorwa ku mpunzi ziri mu gihugu cya Uganda ngo ze gukomeza kwicwa n'inzara. Chris Smith umuyobozi w'izo ntumwa yatangaje ko umuti w'iki kibazo uri mu maboko y'amashyaka ashyamiranye mu gihugu cya Sudani y'Epfo, cyane cyane ingabo za Sudani y'Epfo ndetse n'imitwe bihanganye, kuko ngo aribo babuza imodoka zitwaye ibiribwa zibishyira impunzi kugenda ndetse bakanafata ku ngufu abagore bitwaje iturufu y'amoko. Mu butumwa Depute Smith yageneye Perezida wa Sudani y'Amajyepfo Salva Kiir, yamusabye kugira ubushake mu gukemura iki kibazo. Anasaba impande zihanganye gukoresha ubunyamwuga aho guhohotera no gukora ibyaha byihotora. Izo ntumwa zari zimaze igihe kigera ku cyumweru muri aka gace ka Afurika yo hagati, zaganiye na leta z'ibihugu byombi Sudani y'Amajyepfo ndetse na Uganda, zinasura inkambi ya Bidibidi iherereye mu gihugu cya Uganda, kugeza ubu iri ku mwanya wa mbere mu nkambi z'impunzi nini ku isi. Iyi nkambi ikaba irimo impunzi zirenga 300,000 by'Abanyasudani.
Kwenye nguru yereke ya Afrika Center ya gisirikare mkisakara cha ya unde muri Kamerune ya fashingi nguno musikuwa gata tu yuko gumiza mmunyoro rabayobozi baba vugururi miguichongeza mugihugu wakulikira nunga kufuja hafiji tera abgo Rwanza rwabo ruzozandanya ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu. Sentare ya gisirikare mu gisagara cha Yaounde yategetse Felix Abonkogo umushingwamanza Neba Fontem Aforteka umwigisha na Moncho Bibixi umumenyesha makuru kuri radio ko bagumizwa mu munyororo. Mucamanza yasanze ivyo basavye bikurekugwa bitagira ishingiro. Aba baburanira batangaje ko bababajwe n'iyo ngingo na burya abashikiriza manza batarwanya ivyo kwa abo bantu barekugwa. Kuva mu mwaka w'2016 abanyakamerune bavuga ururimi rw'icyongereza no kuvuga ibice 20% by'abanyagihugu bagera ku miliyoni 22 bavuga ko bakumirwa na leta ya Kamerune. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo kuri FM 88 n'ibice 3 kuri radio Inshuti ya Bose no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice 3 Kigali mu Burundi. Twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushyikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Inyuma yo leta y'u Burundi yemeje ko yaronse inzandiko zerekana ko ubumwe bwa Buraya bwagize uruhara mu ihungabanywa ry'umutekano no kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Mu makuru twabashikirije ejo kuwa kabiri, umuryango w'ubumwe bwa Buraya wasohoye mu kanya gaheze itangazo ryiyamiriza ivyo vyagirizo. Umunyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza yasomye iryo tangazo. Eroje wiriwe.
Amahoro neza Fidel.
Wotubwira ibi muri iryo tangazo?
Muri iryo tangazo atanyira nirerire cyane ubumwe bwa Buraya ni ukuvuga ubutegetsi bw'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura buvugira buti turiyamirije amakuru amakuru bwavuze buti turiyamirije amakuru y'ibihuha yakwibagijwe nkana ko ubumwe bwa Buraya bufise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego no gutera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya rero ukavuga ko ayo makuru yakwibagijwe nkana ugafurira kwibutsa ko politiki y'ubumwe bwa Buraya mu mahanga cyangwa politiki mpuzamahanga y'ubumwe bwa Buraya atari kindi ari gushyigikira no gukomeza demokarasi hamwe rero no gukomeza ibijyanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu mu isi yose. Muri iryo tangazo kandi rero ubutegetsi bw'ubumwe bwa Buraya i Bujumbura bandanya bubwira buti uwotorera umuti urama ikibazo cy'u Burundi nk'iyose bw'inyuma ibibazo by'agateka ka zina muntu uhereye ku bantu ku giti cyabo n'amashyirahamwe agejwe kugaharanira. Ubumwe bwa Buraya bugasaba bukibutsa yuko busanzwe bufitanye imigenderanire n'u Burundi kuva kera rwose kandi butarota buhagarika gufashanya n'u Burundi. Nikubwira ibijyanye n'ibyo rero Fidel uwitwa Wolfram Beter ari nawe atwara ubuturuki bw'ubumwe bwa Buraya ngaha i Bujumbura. Hari ku rubuga rwe rwa Twitter haheze amasaha abiri yavuze ati ikintu nyamukuru ubumwe bwa Buraya bufise ngaha mu Burundi gukora icyo yise priorite mu Gifaransa ni ugukingira agateka kazi na muntu hamwe n'intwaro rusange agasubiramo nawe nyene agira ati ivyo nabyo duhamagarirwa mu isi yose.
None Eloge izo nzandiko zari zaturutse he zakozwe nande?
Izi nzandiko ga Fidele ntawuzi ngo zaturutse ariko izi nzandiko leta yishimikije zaturutse mu kinyamakuru gica ku rubuga rwa interinete cyitwa Burundi Facts kitari gisanzwe kimenyerewe cyane ariko ntawuzi ngo izina ry'umuntu yashyize ahabona izi nzandiko ni izi icyo bikora. Muri izo nzandiko zabonetse byaboneka amazina y'abantu batwara amashyirahamwe mbere bahigwa n'ubutungane bw'u Burundi yuko hari amafaranga bari bagenewe n'inzandiko bagiye barahererekanya. Aha rero umwe bwa Buraya bukaba bwavuze yuko izi nzandiko zakwiragijwe nkana kugira ngo bashyiremo amakuru y'ibinyoma ariko icyo gihe bukavuga yuko bwo bwari ko bufasha nk'uko busanzwe bufasha amashyirahamwe ahanya agati y'akazi na muntu kandi ko atakinyegezwa kirimo.
Urakoze Eloge kuri iyo nkuru.
Urakoze nawe Fidele.
Yewe ni we mwemutoreza we
Yes, kunshuro ya mbere mu manza za genocide za zaburanishirijwe hanze y'u Rwanda, igihugu cya Suède kibaye icyambere gihaye indishyi abarokotse genocide batsinze urubanza rwa Berinkindi Claver. Ibindi kuri inkuru turayoshyikirizwa n'umunyamakuru wacu Asumta Kabo iri Kigali.
Tuzi ko ibyo bintu rwose bya twarekeye nta ni ari uguheba sinzi niyo ariyo na n'ubu sindamenye ariko niyo ryaba n'ifaranga rimwe
batubaza bwa mbere twagira ngo ni kudukinisha kuko amakuru bari twumvaga barimo kudukinisha nyine nzagerageza kureba uko nanjye ntakongera kwiteza imbere.
Aba ni bamwe mu baturage bacitse ku icumu bavuka mu murenge wa Muyira mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, ni nyuma yo guhabwa indishyi z'akababaro n'umwavoka wababuraniye mu rubanza baregagamo Berinkindi Claver wahamijwe ibyaha bya genocide. Aba baturage bavuga ko bakomejwe kubazwa mu rubanza rwa Berinkindi ariko batigeze bizera ko amaherezo ashobora kuzaburanishwa, ndetse bibwiraga ko bazahabwa n'indishyi z'akababaro.
Yari n'umucuruzi duturanye duhari imbibi bari baradusahuye ari ibintu n'abantu rero baza kwica abantu benshi babatsinda no ku murenge. Ibyo duhaye byose turabishimye, icyangombwa ni ibihano, ni uko duhanira umuntu watugiriye nabi.
Ubu ku giti cyawe yakwangirije
njyewe ni ukuvuga nari ndi aho yishe muri komine nari mpari, ni ukuvuga mu bikomere nakubitse muri komine yari ahari kandi yabigizemo uruhare.
Ibyo bikomere ufite
no mu mutwe n'inkoni n'iki byose yari ahari.
Hanyuma wamenyesha agaciro k'ibyo baguhaye cyane?
Nakamenye.
Nangahe baguhaye? Umwe
ni ibanga ryanjye.
Mu baregeye indishyi barenga 16 gusa nibo bogejejweho amafaranga batsindi. Maitre Coran Hidjamarsson ukomoka mu gihugu cya Suède yasobanuye ko 6 bahawe amafaranga yakuwe mu mutungo wa Berinkindi Claver ufashwe na polisi ya Suède, urukiko rugategeka ko yahabwa bacitse ku icumu bakorewe ibyaha. Ayo mafaranga ntabwo yigeze atangazwa umubare wayo. Maitre Coran waburaniraga bacitse ku icumu yasobanuye icyagendeweho ngo ayo mafaranga agabanwe.
And then the court decided how to share this money. It's about if you have lost close families, members, can be sister, brothers, mother, father, or if they have tried to kill you. So that's why they have made it charity. They try to see who has been worst treated.
Aragira ati urukiko rwafashe umwanzuro wo gutanga aya mafaranga rushingiye ku bikurikira. Niba warabuze umuntu wa hafi wo mu muryango, ashobora kuba umuvandimwe, mama cyangwa papa wawe, cyangwa se niba yaragerageje kukwica, uko ni kurukiko rwahisemo kuyagabanya rushingiye ku wahohotewe cyane. Ku ruhande rw'umuryango w'abarokotse genocide ibuka, umuyobozi wayo wungirije Nkurangayezide yavuze ko icyo bakeneye kurusha ibindi atari ubwinshi bw'indishyi zitangwa.
Ntabwo rwose abantu turega ari abari mu burayi rwose, ntabwo icyo tubakeneye vuba. Nabyumve neza, wenda nawe mu miryango y'uyu bashinze wakatiwe bazanabyumve. Ntabwo icyo ngicyo tureba ari ukuvuga ngo ni amafaranga angana gute bashobora gutanga abanditsi batsinzwe. Twibwiye dushaka ni kugira ngo ubutabera bwubahirizwe, ikintu cya impunity kirangire. Nirwo rugamba rugora turwa.
Berinkindi yakatiwe n'igihugu cya Suède umwaka ushize, avuka mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Mu gihe cya Jenoside na mbere yayo yari umucuruzi ukomeye mu cyahoze ari komine Muyira muri Butare. Yashinjwaga gutegura no kugira uruhare mu bitero byibasiye Abatutsi mu cyahoze ari komine ya Muyira muri prefektura ya Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Urukiko ruri Stockholm muri Suède rwasanze kandi yaragize uruhare mu gitero cyagabwe ku gasozi ka Nyamure cyaguyemo Abatutsi babarirwa mu bihumbi bari bahahungiye. Yafashwe mu 2014 atangira kuburanishwa n'urwo rukiko. Urukiko rwa Stockholm muri Suède rumukatira igifungo cya burundu umwaka ushize 2016. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Mu Burundi ku mugwa mukuru Bujumbura haheza amezi arengane hibonekeze kena ry'umuyagankuba. Abantu bakora ubuzi bakenera umuyagankuba n'urucuruzwa ruto ruto bavuga ko bakora bahomba. Bamwe mu baganire n'Ijwi rya Amerika bemeza ko guhora atahana ibihumbi 10 ku munsi ubu agize amahirwe abona 2 gusa. Ibindi kuri inkuru tumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika eroje buri kaneza.
Aha si mu ruganda cyangwa ihinguriro, ni urwamo rw'imoteri cyangwa umuriro ikoresheje igitoro. Haba ku murango cyangwa mu ijoro, mu bibanza bitari bike mu gisagara cya Bujumbura biba bimeze gutya. Abakora imyuga itandukanye bikora kuri bene izo moteri kubera ubukene bw'umuyagankuba. Abatazi fite nabo akazi gaca gahagarara akarorero na ko uyu mugabo twasanza ryamye nkigiye cy'isaza 6 z'umurango mu kibanza batenera mu imbaho muri karitsi ya Jabe hagati mu Gisagara
mu gisanzwe usanze ndyamye kuko twe turonka akazi hari umucano atamucanwa nta kazi turonka nka twebwe dukoranga ha mu mbaho iyo umucano cyawo hari nta rubaho duterura ngo dushire mu mashini ntibikunda cyatugomba turyamye kunye bas ewan icyo twifuza ni mibure yibure tukaronka nk'imundwe tukaburonka gatatu canke kane cyo pfuma
bona bagenzi be bemeza kubakora bahomba
guhombo ngira ku munsi umva nk'umuntu yokoze nk'imbaho nk'igihumbi uco sanga nk'imijoro mukoze nk'amajana nka 3 gusa
umuntu yakuba amaze gukora nk'imbaho amajana nka 3 kibura
5
ubu kuva mu gatondo babanandisha nta kazi ndiko ndakora ni nzara nyene ntakoze singe
ahora nduga nk'amezi nk'ane cyangwa 5 ubu unya ndakwijije hafi amezi 6 ndwi kare umuriro hora wirirwamwo wabura basi ntibabura n'igihumbi kibiharagiye ubu unya uririrwa inzara umugenza akakugura na cyangwa atakugura nyukarara inzara nta kundi ubukibigenza kubera ugiye kwibanaho baguca amaboko
bamwe bashima guhindura akazi kubera ikintu ry'umuyaga nkuba ubu yahisemwo gusiga irangi imbaho kuko imashini yakoresha yicaye
iyo ubuzima bwanze umuntu ataza mu Burundi Chatuba turakora ibyo tubona dukoresha amaboko kwa tamuriro tuba dufise ngo tukotwaze mu mashini ruhombo nuko nari buronkera sikwiye niyo twahora turonka mbere mu rugi hari twashobora kuronka nk'ibihumbi 10 mugabo ubunye na bibiri zo kurya umuntu azipfuza
Sabatena nabakati mbaho gusa babangamiwe n'ikena ry'umuyaga nkuba nabafite za Siberia n'amasekretari niko kuko
tumaze ikibazo cy'amatara
kwari yorganije igere kishobora kuronka nka groupe groupe nayo tuyiros ikibazo cy'igitoro gucya cinjiramo bica bitugora uko kuronka igitoro ntibyoroshe biratuzibira kwa ntigiye nkiri ryo dushika ku 600 uruhombo tuhagirira ni runini biratugora kuri habakozi no kugira turi hamazi yabandi tuba dupanze
Eka n'abacuruza amata nabo nyene ntiborohewe
kamere nambira abona n'abakiriye ubwabo bamaze kubona yuko atamatara hari usanga batwitaho neza cyane baci basubira inyuma kumbure ntibirwe baranatonda bazi bati ndi twagenda aho hantu kuraba amata kumbure yarapfuye ibintu byarahindutse cyane gose kuko kare umuntu arashobora kudahandaza nk'iritiro 15 canke zirenga ariko uwe bivanye n'ukuntu nabahora baturangura kumbure bagenda ku detaya ku tubido duto bubaci babivamo bivanye n'uko nabonye naho bayajana atamatara baba bafite ubu ina matamaki ya gosi urashobora kusanga ni litiro na 50 zidaheze kuko urumvura nwesha vyonyene naho nyene abakiribanza kubizetse ukabereka neza yuko wagerageje ukiyaranje ukarondera amata yoba agerageza kuba kanye ukebuke
abandi nabo nk'uyu musore akora umwuga w'ukumwa atangazwa n'imisi amaze atabona amatara
ikibazo cy'amatara kirateye isoni ku buryo mu gisagara kizima gisagara kibikora amatara nta kuntu yo hocho rwitwa igisagara cy'amatara yaka urumva se ikibazo cy'igisagara kiba gishaje gute atamatara kirimwo biragoye gutahura pana umunsi wose kuva mu kwa mbere nta matara dufise ahubwo bingenza ahantu yaba ibyo nkora mbana yakoze n'abandi bose bakaronka
hari n'ikindi kibabaza abanyabujumbura
icyo twakwifuza ni uko regide zo yoduha amatara tukaba tuzi ko tuyirirwana tukaba tuzi ko umurango wose amatara turayagira cyangwa nawe tuzi ko umurango ntayo tubwira ko mu ijoro tukaba tuyafise apana kujya bayaduha n'igihe bayaduha kamara nka 5 minutes cyangwa 10 minutes agacagenda nk'ubu na vente idashobora kugera bakayaduha nka 10 minutes amatara yacasubira kugenda
yabyo kunda bakaraho kuno bagerageza basaba baraduha bakagira amadirishaje haja babwatsi saa 9 araza agashagenda saa 3 tukabimenya
ingaruka mbi kandi zibonekeza kubaguzi
nk'ubu nanjye ukereye aka boite y'email ka petit tester normal matwara turi ha 800 ariko kora ariko bakoresha group electrogene bace bambira ko ntigeza gutanga inoti y'igihumbi
nkiyo turi ko dukoresha nk'amatara ku munota tugira 20 ariko kubera ari group ku munota tugira 30 nuko bidasatisfeza bamwe amuruva ari havuga wo gucya na gucya ariko ikibazo cy'amatara kiraduhanda
umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredimbo Nimpa arahumuriza kwikena ry'umuyaga nkuba rizoba ryaheze mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa yabivugiye mu nama y'umutekano aherutse kugirana n'abanyagihugu bo muri aruko bwa Bujumbura
nagira mu gicare cy'igezo ndabikubwirana leta yagiza kigo ubu mu minsi y'imbere mu kwezi ikibazo cya Belestage kizoba gihetse bisigura yuko ibibazo twagize ni kubera ibihe byahindutse ingomero ntizuzura ariko uku kwezi gutangura kuraherana n'ibya Belestage atabigoranye kugira abanyagisagara bose baronke umucanwa abadandaza amata bashobore kuyadandaza abasudira basudire ku mugoroba umucanwa uboneke
ikena ry'umuyaga nkuba riribonekeza kandi mu ntara zimwe zo hagati mu gihugu rikaba ryatumye ibiciro by'ibicuruzwa bimwe bimwe biduga Kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na gatandatu nta rugomero rutanga umuyagankuba na rumwe rurasubira kubakwa mu Burundi mu gihe ababukenera badasiba kwiyongera n'ibisagara bikabandanya kubakwa ku munsi ku munsi. Eroje buri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri umwanya tugira tuvuge ku byerekeye inkino hano muri studio turi kumwe na Ernest Ugeziwe. Ernest, waba udufitiye ayahe makuru ku byajyanye n'inkino?
Urakoze Fidel, amakuru ajyanye n'imikino reka tuyahere muri Afrika. Amakipe y'umupira w'amaguru y'u Rwanda ndetse n'iya Afrika n'iya Centrafrica byitegura guhura ku mukino wa mbere wo mu itsinda H kuri iki cyumweru tariki ya 11 Kamena umwaka wa 2017 mu gushaka itike y'igikombe cy'Afrika kizabera mu gihugu cya Cameroon mu mwaka wa 2019. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Centrafrica ryahise ritangaza ko abakinnyi b'iki gihugu bashyiriweho intego nibaramuka bitwaye neza kuri uyu mukino. Kugeza ubu guverinoma yemeje ko yemeye gutanga miliyoni 160 z'amasefa na amafaranga akoreshwa muri kiriya gihugu, akaba miliyoni 231 z'amafaranga y'u Rwanda ku bakinnyi. No kuvuga umukinnyi umwe akaba azahabwa miliyoni imwe n'igice y'amasefa, no kuvuga akaba miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda nk'agahimbaza muziki kuri uyu mukino. Centrafrica iri mu itsinda H hamwe n'ikipe ya Cote d'Ivoire, Guinée-Conakry ndetse n'u Rwanda. Uyu mukino uteganyijwe kubera mu mujyi wa Bangui mu gihugu cya Centrafrica kuri iki cyumweru. Twerekeze no hanze ya Afrika. Nyuma yo kwegukana igikombe cya UEFA Champions League, abakinnyi umunani b'ikipe ya Real Madrid bayobowe na Cristiano Ronaldo kuri ubu ngubu bagaragaye mu bakinnyi 18 bitwaye neza ku mugabane w'i Burayi. Mbabwiye muri make uru rutonde rw'abakinnyi 18. Abazamu harimo Gianluigi Buffon w'inguno muri Juventus ndetse n'ubita Jan Oblak w'inguno muri Atletico Madrid. Mu binyuma cyangwa se bamyugariro harimo Leonardo Bonucci wo muri Juventus, akaza Dani Carvajal wo muri Real Madrid, Marcelo wo muri Real Madrid, Sergio Ramos nawe no muri Real Madrid, akaza Diego Godin wo muri Atletico Madrid. Mu bakina hagati hazamo Casemiro wo muri Real Madrid, akazamo Toni Kroos wo muri Real Madrid, nawe Luka Modric nawe ni wo muri Real Madrid, Isco wo muri Real Madrid, akaza na Miralem Pjanic wo muri Juventus ndetse na Tiemoue Bakayoko wo muri Monaco. Mu bakina imbere haza nyine Cristiano Ronaldo wo muri Real Madrid, akaza Lionel Messi ni nawe wenyine wo muri FC Barcelona ugaragara kuri uru rutonde, akaza Antoine Griezmann wo muri Atletico Madrid, Kylian Mbappe wo muri Monaco ndetse n'uwo bita Robert Lewandowski wo muri ekipe ya Bayern Munich. Dusoreze ku mukino w'intoki wa NBA hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mukino w'intoki wa basketball kuri uyu mugoroba ku kibuga cya Queens Lawn Arena ni mu mujyi wa Cleveland muri Leta ya Ohio, nibwo hateganijwe umukino wa gatatu ari nawo mukino wa mbere ikipe ya Cleveland Cavaliers iraza kuba yakira ku kibuga cyayo. Ni umwe mu mikino ya nyuma y'irushanwa ry'umukino w'intoki wa NBA basketball. Iyi ngiyi rero ikaba ihuje ikipe ya Golden State Warriors yo muri Leta ya California ndetse ni ikipe ya Cleveland Cavaliers yo muri Leta ya Ohio. Ikipe ya Golden State Warriors yo kuri ubu ngubu yamaze gutsinda imikino yayo ibiri yabanje, iyi ngiyi ikaba yose yaraberaga ku kibuga cyayo. Kuri uyu mugoroba rero niho hateganyijwe nyine uyu mukino wa gatatu w'iri rushanwa. Turabararitse, nizere ko abakunzi ba basketball muraza gukurikira uko biraza kugenda, ndetse mu makuru yacu ataha tukaba tuzababwira uko bizaba byagenze.
Urakoze Ernest.
Mbere gusozera ibiganiro n'amakuru twabafitiye muri make, tusubire tubibitse ingingo nkunguru z'amakuru twabashikirije. Twabwiye ko inteko zidasanzwe zije ryo gukingira Leta y'igihugu cya Iran zagiriza Arabia Saudite ku bitero by'iterabwoba byagizwe uno musi wa gatatu ku nyubako y'inama nshingamateka n'ikibanza cyashinguwemwo Ayatollah Ruhollah Khomeini yahoze ari umutegetsi kizigenza wa Iran.
Twababwiye kandi ko umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya NC riri ku butegetsi mu gihugu cya Afurika y'Epfo yatangaje ko mu mpera z'uyu mwaka hateganijwe amatora y'ubuyobozi bushya bw'iri shyaka.
Amakuru rero twari twabateguriye nibiganiro kuri isahani yo bigarukiye dushimiye ara dufashije dubanze dushimire engineer Pierre Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fazo yashize hamwe ibiganiro twabashikirije amakuru mwayashikirijwe na Fidel Niyongabo
afatanyije nanjye Ernest Ugeziwe
tubashimiye rero kuba mwaduteza amatwi tubifuriza amahoro y'Imana mbire ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro za radio Ijwi rya Amerika